Ili Necmi de Amerik. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda I Washington DC. Turabaramukije nshuti mwese dutanguranye ibiganiro byo muri kitondo ku munsi wa gatatu itariki 29 z'ukwezi kwindwi umwaka w'2015. Muri iki gitondo kuri micro muri kumwe nanje Fidel Niyongabo.
The US government continues to have grave concerns about the precarious situation in Burundi and the conditions for democracy and our request from the beginning for all Burundians to have access to free and fair elections.
Uyo ni ntumwa idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere k'ibiyaga binini, Thomas Perriello ari mu rugendo mu Burundi avuga ku mpungenge Amerika ibandanya kugira ku byerekeye Burundi. Iyo nkuru n'ayandi makuru tubafitiye turayigaruka ko mu kanya. Yamara reka dutangurire ku makuru avuga hirya no hino ku isi amakuru tugiye gushikizwa na mugenzi wacu Aloyce Bigirimana waramutse neza Aloyce utubwire amakuru avugwa muri iki gihe
waramutse Fidel Perezida Obama yarangije urugendo rwiwe muri Afrika kuri wa kabiri ariko imbere yaho yaravuniye akagohe abanyafrika ko naho Afrika iri kwiratera imbere akiri agahaze mu bya demokrasi imbere yo gutahuka yabwiye abategetsi ba Afrika ati mpagaze imbere yanyu nk'umunyamerika ariko kandi mpagaze imbere yanyu nk'umwana yabyawe n'umunyafrika. Perezida Obama yakeje Afrika ko ikiza cya sida cyagabanutse ati ivyo vyarakuye abanyafrika batari bake mu bukene ati kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarabigizemwo uruhara mu bijyanye n'imigambi Leta Zunze Ubumwe za Amerika igiye gufashisha Afrika. Perezida Obama amenyesha ko agiye gufasha Afrika mu bijyanye no guteza imbere urudandazwa, kongereza umuyagankuba no gushigikira abafise imigambi yo gushinga amashyirahamwe. Ati imigenderanire mu by'ubutunzi ntishimikiye gusa kubaka inyubakwa nk'amabarabara cyangwa gucukura ubutare gusa. Ati imigenderanire nyayo mu by'ubutunzi ni ukugira amasezerano akomeye ateza imbere Afrika, atanga ubuzi kandi atuma abanyafrika ubwabo babona ko hari icyo bashoboye kwikorera. Sekretari wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry yamenyesheje kuri wa kabiri ko mu gihe abashinga amateka ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika batokwemeza y'amasezerano yasinywa hagati ya Iran n'ibihugu rutura bizotuma Iran kibandanya kwigira ivyo cishakiye. John Kerry yabwiye abashinga amateka ko ayo masezerano ari inyungu ku isi yose no kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no kubo bafatanije kugwanya umwasi ndetse no kunchuti zose za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ina mashinga mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahawe iminsi 60 yo kwihweza ayo masezerano imbere yo kuyemeza canke kuyahakana. John Kerry yasavye abo mu mugambwe wa Republican biziziye ina mashinga mateka ko bakwiye kuyemeza. Ati nakajyo keza turonse ko kugenzura ibikorwa vya Iran bijanye no gukora ibigwanisha ruhonyanganda. Ati mu gihe mutoyemeza ntabagenduzi bazorungikwa muri Iran ndetse n'ibihano bizokugwaho nkuko vyemewe. Ati kandi kazoba aragahombo kanini cyane. Abashikiriza manza ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagirije umunywanyi wa leta umunywanyi wa leta ya Islamike ko yagombye kuzika ku mukuzimu ikibombe ku nkengera z'ikiyaga muri leta ya Florida ku gace akoresheje telecommande mu kwituritsa. Departement y'ubucamanza ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamenyesheje ko uwo muntu azwi ku izina rya Harem Suarez yagirijwe icyo cyaha kuri wa kabiri ko yagombye gukoresha ikigwanisho cica abantu benshi. Yagirizwa kandi ko yashize inyandiko zishigikira leta ya Islamiste zibiba amacakubiri kuri rwa rubuga rwa Facebook. George Pirio akorera igipolisi cya FBI yamenyesheje kuri wa kabiri ko bazokora uko bashoboye kugira babuze ibitero byoza bigana abanyamerika kandi basaba abantu kuba maso kandi bakavuga ico cyose babona giteye amakenga aho baherereye. Igisirikare cha Turukiya kimenyesha ko chatanguye kugaba ibindi bitero bishasha by'indege ku barubere baba Kurde kuri wa kabiri. Indege zibiri za Turukiya zagavye ibitero ku gace karimwo umugambwe PKK mu manuko bwa Turukiya, aho ni nyuma yaho inteko z'ibihugu vya Buraya na Leta Zunze za Amerika zitangarije ko zishigikiye Ankara mu rugamba irimwo rwo kugwanya iterabwoba muri Turukiya. Mu itangazo ryasohowe n'inteko z'ivyo bihugu kuri uyu wa kabiri, bamenyesha ko bashigikiye Turukiya muri urwo rugamba. Perezida Recep Tayyip Erdogan wa Turukiya yavuze ko inteko ziwe zitagiye gusubira inyuma mu ntambara yo kugwanya iterabwoba. Abashinzwe amategeko mu Burusiya bafashe ingingo yo guhagarika gukora ishyirahamwe ridaharanira inyungu za politiki y'Abanyamerika rikorera ku butaka bw'u Burusiya. Iryo shyirahamwe ryagirizwa yuko rifasha amashyirahamwe yo mu Burusiya kugwanya leta y'u Burusiya.
Turagushimiye Aloyse ku makuru uhejeje kudushikiriza, turongera mu kanya. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC, n'umwanya w'amakuru yo mu karere. Tutangurira ku makuru avuga mu Burundi, aho intumwa idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere k'ibiyaga binini Thomas Perriero ari mu rugendo mu Burundi. Ejo mu kiganiro yahaye Ijwi ry'Amerika yashimikiye cyane cyane ku biganiro bishobora gutuma Abarundi batunganya amatora yizewe na bose. Ni kuri mikro na mugenzi wacu Tabita Mukamusoni.
Mu kiganiro ambasadeur Thomas Perriero yahaye Ijwi ry'Amerika i Bujumbura, yamenyesheje ko amaze iminsi itatu ari mu rugendo rwiwe hano mu Burundi, ariko abonana n'impande zose zegwa n'ibibazo biri mu Burundi, ni ukuvuga abaserukira leta, abatavuga rumwe n'ubutegetsi, abasirikare n'amashirahamwe adaranye ivyicaro vya politike. Iyo ntumwa idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere k'ibiyaga binini yavuze ko Amerika ibandanya yitaho ibijanye n'icuka kiri mu Burundi, na cane cane muri iki gihe c'inyuma y'amatora biboneka ko atagenze neza, atabaye mu muco kandi atari yizewe na bose.
The US government continues to have grave concerns about the precarious situation in Burundi and the conditions for democracy, and our request from the beginning for all Burundians to have access.
Leta zunze zirateye impungenge n'ingene ibintu byifashe mu Burundi n'ingene bijanye na demokarasi bimeze, kandi twabonye dusaba kuva kera ko Abarundi boja mu matora ari mu butungane umwidegemvyo. Mu mpera zindwi heze, umunyabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry yaramenyeje ko ibyavuye mu matora byashikirijwe inyuma y'amatora yaranzwe n'uruhagarara no kutubariza agateka k'abanyagihugu mu Burundi, kandi na Perezida Obama yarashikirije impungenge afise aho yari muri Kenya mu mpera zindwi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibandanya zitayeho abanyagihugu bo mu Burundi n'abo mu biyaga binini, kandi turarindiranye igishika inyusu zofasa kugira ngo mu minsi indwi canke amezi ari imbere dushobora gukomeza amahoro, demokarasi n'iterambere mu Burundi no muri kano karere k'ibiyaga binini.
Namubajije niba kwinjira mu nama nshingamateka k'umunyepolitike mukuru atavuga rumwe na Leta Gatongwasa bizotuma ingorane ziri mu Burundi zihera. Ambasadeur Thomas Perriero yanyishuye agira ati:
He is certainly one of many people that
ari mu bantu benshi twahuye kandi twavuganye. Turiko turaraba ingene twogira ibiganiro n'abandi bose babifitiyemo uruhara kugira ngo tumenye neza ko tutariko turagira ibiganiro ku matora gusa, ariko ko twamenye ko n'uburenganzira bwo gushikiriza icyo wiyumvira n'agateka kaze na muntu byubahirijwe mu Burundi.
Niba biruko mwibaza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziteguye guhana Burundi kubera iho nyango ry'agateka kaze na muntu gibonekeza. Inyuma idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagize ati:
We are looking at the full range of
Turiko turaraba neza icyo twakora muri politiki yacu, harimo ko twobandanya na politiki dusanzwe dufashanya cyangwa ko tworaba umuntu ku katwe kiwe, ariko twizeye ko tuzotora inyishu nziza.
Mu gihe hamaze iminsi hibonekeza ubwicanyi mu Burundi na cyane cyane kuko atavuga rumwe na Leta, niki Leta Zunze Ubumwe za Amerika igiye gukora? Yishuye ati:
Well, the US government has raised and we will continue to raise grave concerns about any crackdown on the civil and
Kuko leta yacu yagumye yerekana impungenge ifise, tuzobandanye n'ubu twerekana izo mpungenge ku bijanye no kwinjira mu menshi agateka k'abanyagihugu nk'uko tubigira hirya no hino ku isi. Turemera cyane ubwigenge bwo gushikiriza ibyiyumviro kuja mu mashirahamwe hamwe no kumenyesha amakuru. Turemera ko abantu bari kuriwe kuja mu bikorwa vya politike na demokarasi atabwoba bagashikiriza ico biyumvira, kandi hakaba leta ikurikiranwa kuvuga ikora.
Hari amakuru amaze iminsi avugwa ko abatavuga rumwe na Leta mu Burundi nabo nyene bashobora kuba bafise ibigwanisho. Mbega ivyo birashobora gutuma hasubira kuba intambara mu Burundi? Intumwa idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere k'ibiyaga binini avuga ko bibaraba, kuko ivyo bishobora gutuma hatera intambara mu karere kose.
We are very concerned about the situation here. There are those who suggest that
Ibyo rero duteye umutima hagaze cyane. Nibyo haravuga yuko igihuhuzi cyaheze. Icyo dukeneye kumenya nuko atangorane zo kwaduka, ariko dufatiye kubyo tumaze kubona, turabona ko imishamirano igwa ni myinshi. Turashimira Imana ko ibyo bitoshika, cyane cyane ko hitanwa n'izo ntambara arabasanzwe batagira gifasha. Nico gituma twiyumvira ko leta na twebwe nyene n'impande zose ko twokorera hamwe kureka turorere hamwe inzira y'amahoro n'ubumwe bw'abarundi.
Mu gihe Perezida Nkurunziza yatsinze amatora kandi Obama akaba yavuze ko ayo matora atari ayo kwizera, niki Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitegekanya gukora? Ambassadeur Thomas Perriello.
We believe that there is an urgent need for resuming the dialogue without preconditions, whether that's both within the country and with
Kwibaza ko bikenewe byihuta ko ibiganiro bibandanya atagisabwe bibera mu gihugu cyangwa bifashijwe n'akarere, ko twimvira ko ari umwanya uhambaye wo gutora inyishu uhuriyemo n'abarundi bose.
Intumwa idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere k'ibiyaga binini ihagaze ahanini ku bijyanye n'ibiganiro, akavuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizokora uko zishoboye kose kugira ibiganiro bishoboke kandi abarundi bashobore kumvikana mu ntumbero yo gukinga intambara mu karere kose, banashobore gutunganya amatora yizewe na bose. Hari umwidegembyo ku mpande zose. Ibujumbura, Tabita Mukamusoni, Ijwi ry'Amerika.
Tuve mu Burundi tuje mu Rwanda, aho inyuma yaho ambasade y'u Burundi mu Rwanda yakiriye impunzi z'abarundi zivuga ko zitorotse ikambi y'amahama, kuko ngo gutahuka kugushaka bitoroshe. Ambasade y'u Burundi mu Rwanda yabwiye Ijwi ry'Amerika ko niyo hamara kujaho inzego z'ubutegetsi zikomeye mu Burundi bazokwihutira kuganira n'ababishinzwe bagatahukana ababyifuza. N'ingingo yumvikana nk'izogorana, kuko abahagarariye iyo kambi y'amahamabo bavuga ko abatoroka iyo kambi ari basumye burusaku b'umugambwe CNDD FDD uri ku butegetsi mu Burundi, kandi ngo ntibategekanya gutahuka uwo mugambwe ukiri ku butegetsi. N'inkuru ya Eric Bagire Ubusa.
Mu mpera z'icyumweru gishize nibwo ambasade y'u Burundi mu Rwanda yakiriye abasore batatu bari impunzi mu nkambi y'amahama, bavuga ko bayiturutse kuko ngo ubuyobozi bw'iyo nkambi butaboroherezaga guhunguka ku bushake. Bwana Alexi Ntukamazina uhagarariye u Burundi mu Rwanda yeretse Ijwi ry'Amerika amakarita y'abo basore bakoreshaga nk'impunzi, avuga ko babwiye ubuyobozi bwa ambasade ko hari n'abandi barundi bifuza gutahuka ariko ntiboroherezwe n'ubuyobozi bw'iyo nkambi. Ambasaderi Ntukamazina avuga ko u Burundi nibumara gushyiraho inzego z'ubutegetsi zihamye nyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu, ikihutirwa ari ukuzaganira n'ababishinzwe bakareba bifuza guhunguka bakabibafashamo.
Nkuko navuze yuko ari umwitwararika wa Leta y'u Burundi ko abarundi bene wacu busubira mu gihugu cyabo, nibaza yuko abakiri ngaha urumva bakiriwe na Leta y'u Rwanda. Twarabusakanye kwishimira Leta y'u Burundi, yarabusakanye kwishimira kandi tubanatwishimira kuko yagize akigoro kadasanzwe kwakira impunzi zingana kujya. Ariko rero icyo Leta y'u Burundi isaba kandi baza yuko izo nkanya ko kwiganira na Leta y'u Rwanda, nkuko Leta y'u Rwanda ifatanya na HCR gukorohereza abo bose bifuza gusubira inyuma.
Mu kiganiro twagiranye na Bwana Terence Nzohabona yo kuri impunzi z'abarundi mu nkambi y'amahama, ibivugwa nabo barundi ko basaba guhunguka ntibishoboke byose yabiteye utwatsi, ahubwo ngo bari mu ntasi zoherezwa n'ishyaka CNDD FDD riri ku butegetsi, kandi ngo mu magambo ye ntibiteguye gutahuka igihe cyose iri shyaka rizaba rikiri ku butegetsi.
Tuzi hano muri no nkambi nuko hari abantu baje badukurikira boherejwe n'ishyaka riri ku butegetsi
CNDD FDD.
Hanyuma abo nk'iyo babonye ko ibyabo biri kubiramenyekana bahita bagenda kwishikana, dufate nko muri HCR bakamenyesha ko umutekano wabo utameze neza, ubwo ntabwo bashoboka babwira bakine mugende babereka aho uburyo umutekano umeze, bakabyigiraho hamwe na ntoza na n'uhagarariye Medemare n'abajije umutekano. Ku bijyanye n'abahunguka, nta muntu aravuga ati jye nshaka gutangwa mu buzi. Icyangombwa icyo basaba bavuga yuko iyo proof of registration bamuhaye naretsine kadi babahaye ayisubiza hanyuma bakamureka akagenda.
Ngaho uvuga abasoresore baba baratumwe ko mwese mba muri impunzi, mubabwirwa ni
turabamenya kuko nta muntu mubana ushobora kuyoberwa, nta muntu yabaye imbonerakure wayoberwa.
Mubazi ku masura cyangwa mubazi mu byo bavuga mu byo bakora?
Ku byo bavuga, ibyo bakora n'amasura.
Urabona hano muri Kigali za Nyamata bari batumbitse mu miryango bari gufata benshi umwanzuro wo gutaha, hari n'abari kuva mu nkambi nk'uko nari nabikubwiye. Mwebwe muhagarariye izo mpunzi se, mukurikije wenda n'ibyavuye mu matora muri kubitegura mute, hari icyo mubitekerezaho?
Amatora yabaye ntabwo yaciye mu mategeko. Ubwa mbere umuntu yatowe urazi ko ibwirizwa washingiye yarifashe yari biri
amahanga ariko aremeza ko amatora yabaye neza mu mutekano no mu mahoro
nabwo amahanga yose mawuri inshuti grafisi inshuti ziriko ziramuvugira none lenibe nkiri ibujumbura umuryango w'ishami ryawe ntirikurikirana amatora bavuze ko amatora yagenze neza urumva bayishimira abonyine bakavuga ngo amatora yagenze neza kubera yuko babonye ko ari bo bonyine batora atabone muntu wundi bari ko barahiganwa
ariko oni ubwayo Ban Ki-moon yavuze ko amatora yagenze neza
none umuntu yavuga ngo nisigaye irya ruswa amatora yagenze neza kuko amatora yakozwe bidaciye mu mategeko amategeko itegeko bakoresha ryo bita code electorale ntabwo yari yubakiye ku mwirizwa shingiro nkuko iryo mwirizwa shingiro rihari
ubwo umwanzuro wanyu twavuga ko uzabuhe
umwanzuro wacu nta kwihuta gutaha kuko nta mahoro nta wora usanga amahoro yarabonetse mbega mbonera kure by'abirwanisho baziha barabiraziwacu ku buryo umuntu yotaha ubundi karataha n'utabibona n'utacaba yahunze nawe wahunze icyo ikintu kiboneka ko bishobora gutuma umutekano muke cyangwa yaba yahunze urusoro
ni ukuvuga ngo muzatahuka ariko nkuru nziza atagitegeka se mu yandi magambo
ishaka se ni DFDB iritakitwa ku butegetsi kubera imigambi yayo twarayibonye yuko yari yo kwica abantu
bibayeho ubuziraherezo byagenda bite
yewe tuzakomeza dushakishe leta n'u Rwanda ntiyananirwa ikatubwira yuko byayinaniye kudufata mu mugongo
ibibazo bivugwa ko biri kwisonga ku gutera zimwe mu mpunzi z'abarundi gutoroka inkambi ya Mahama birimo ubuvuzi budahagije ku bihumbi bisaga 31 by'impunzi z'abarundi kutabona inkwi zo gucana zihagije n'ibindi n'ibibazo abahagarariye izi mpunzi z'abarundi bavuga ko bigenda bibonerwa umuti kuva mu ntangiriro z'icyumweru gishize na magingo ya hari abari bacumbitse mu miryango n'abari bikodeshereje mu mijyi bakomeje gusubira mu byabo mu Burundi munsi ku wundi Eric Bagira Ubusa ijwi rya Amerika i Kigali
Bebuye bwose baturarika Irizwa ruduhamagari
none vya nibito
iwe yizwe kugwa no umugambi wawe uza izo teze imbere no gusambura igihugu cyatwibarutse
ukabutangiza kutumvira inzego zirongoye umugambwe cusubiza ni kata yacu
nayo ndaguha
hanyuma tumenye kuri umwe tutavuga rumwe
uti
mbe kumenya ngo mwateye akaranga muti bakumugambwe wacu
rero nakaranga muti mushaka ko tugira ni guturira igihugu tuzotora mbaho tutavuga rumwe ntibagumare barundi tegereza gusanga inzara n'uburamo
Ajiwe baramwange bose nababyarange nta numwe dusangiye umugabo.
Eh.
Ari bibigwani ushaka tubimarisha imijyango yacu.
Yasaza
ubuga. Aho ubuga inyungu yawe.
Maduhene.
Aho ubutura bonye
umwasi. Baramuhinyiye.
Eh, aho.
Eh.
Ko mahamwe
ko fate tumere. Baramuhinyiye. Ko mya.
Sika sika. Sika nimunda. Pimunda sika munda sanga bahungu.
Oya ho byakabereye ni kera. Utwo maze kubona ku mwasi wacu ari kudukwegera mu ntambara.
Ndabakomeye amashino gabahungu bwo bakomeye amashino kure. Imunda se pima ndaba amafaranga yose mushaka no munda se.
Mbeje nawe ukabanyutinya gufa. Urakwiye kumenya kuzima bw'umuntu aramaze aseseka ntibayoye. Gakinga uri wari wese atakinduravye ataruka ari umuntu.
Gwaruka gu Burundi. Ikisigaye cyo gusambura igihugu cyatwibarutse. Twirinde basese nk'uyoze badukwegera mu biducanishamwo ahubwo dutere intambwe imbere mu gutegura amatora y'inzego zizoduteza imbere
Ako nakamo mutewe na studio ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishira hamwe search for common ground mu Burundi
Mu Rwanda ikigo giharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu Center for Human Rights Rwanda gishigikiye umugambo haranira demokrasi no gukingira ibidukikije Green Party mu kirego warezemwo leta y'u Rwanda ko guhindura ibwirizwa nshingiro bikiye kubiri n'amategeko ico kigo cinjiye muri urubanza nk'inshuti ya Sentare gishigikira ko ibwirizwa nshingiro ritohindurwa ni inkuru yateguwe na Assumpta Kaboyi ari Kigali
Iri tsinda ryaturutse mu muryango wita ku burenganzira bwa muntu uri hagarariye Gatete Thierry avuga ko bakoresheje ubu buryo ngo bagire inama urukiko uburyo rwarushaho kuzasuzuma iki kibazo cya Green Party ndetse no gushakisha izindi ngingo nshya Green Party yaba yaribagiwe kugeza ku rukiko gusavuga ko nawe nk'umuntu winjiye muri iki kibazo afite uruhande yumva ashyigikiye
nanjye nk'umunyarwanda afite uburenganzira bwo gutanga igitekerezo cyanjye ariko kuberako ngitanze nanjye ngenga sinya petition yanjye nkayitwara mu nteko abandi umuntu umwe udafite igitekerezo gihuye n'icya miliyoni 3 n'igice ariko ikiza cy'inkiko nuko nubwo bwo mwaba muri miliyoni 5 6 10 umuntu umwe ashobora kubatsinda.
Uyu munyamategeko avuga ko yashyigikiye igitekerezo cy'ishyaka rya Green Party isaba ko itegeko nshinga ritahinduka, kuko nawe yemera ko ibihugu bidahindura itegeko nshinga aribyo byiza ku bene gihugu.
Bibaho mu bihugu bitandukanye, byabayeho no mu Rwanda, ni ibintu bisanzwe biba. Ahubwo se byabaye byiza, nta na rimwe nigeze mbona biba byiza. Ntaho nzi byigeze biba byiza. Guhindura itegeko nshinga, nta na rimwe rwose. Kandi buri gihe abari kubikora bavuga ngo twebwe dufite ibyo tugiye gukora nibyo byiza. Kandi iki gihe gitandukanye n'ibindi bihe byahoze, abatarabihinduye bo nabonye ibyiza byavuyemo.
Umuvugizi w'inkiko mu Rwanda, Inspector Itamwa Emmanuel, yabwiye Ijwi rya Amerika ko mu mategeko y'u Rwanda uyuza mu rubanza nk'inshuti y'urukiko atamenyerewe, ariko urukiko rw'ikirenga rwemeje ko nubwo amategeko adateganya uru rwego, urukiko rw'ikirenga rusanga nta n'uwabuza umuntu ufite icyo avuga mu rubanza nk'inshuti y'urukiko kuza gutanga ibitekerezo bye. Uyu ni umuvugizi w'inkiko Itamwa Emmanuel.
Ntabwo byemererwa buri muntu wese kugira ngo ube wakwemerwa ko wa b'inshuti y'urukiko. Kimwe muri ibyo bintu ni ukuba ushaka kuba inshuti y'urukiko abifite ubumenyi bukwiriye, akaba mu by'ukuri hari ikintu gishya ashobora cyangwa hari ubumenyi afite bushobora kungura inteko iburanisha urubanza.
Gatete Thierry uzitaba iburanisha ry'urubanza Green Party yarezemo Leta y'u Rwanda yemeza ko yaba ari ishyaka rya Green Party ibyo ribivuga bifite ishingiro, ariko anavuga ko abaturage barenga miliyoni 3 basabye ko itegeko nshinga ryahinduka mu ngingo ivuga ibya manda y'umukuru w'igihugu, nabo ngo ni uburenganzira bwabo. Gusa Gatete avuga ko ubwinshi bw'abo baturage budasobanura demokarasi.
Demokarasi ni abaturage bagendeye ku mategeko. Iyo abaturage basabye ibintu ari benshi bitagendeye ku mategeko, ntabwo bari demokarasi. Hari igihe inkiko zifata ibyemezo bitandukanye n'ibyo abaturage bifuza. Ahubwo nerekana nti nko mu Rwanda bakwita igihano cy'urupfu nyuma ya jenoside. Icyo gihe ubaza abaturage nyuma ya jenoside ngo bakore igihano cy'urupfu ntibari kwemerewe.
Ababiswe inshuti z'urukiko mu rubanza Green Party yarezemo Leta y'u Rwanda nabo bazitaba urukiko kuri uyu wa gatatu, ubwo bahazaba hasubuka urubanza Green Party yarezemo Leta y'u Rwanda. Urubanza rwaheruherutse gusubikwa Green Party ivuga ko abavoka bose yariyambaje ngo bayunganire bagiye bivana mu rubanza. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ivyimviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Mugira mwumvirize ijambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Nk'uko imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu n'Abashinwa babuharanira babitangaje, mu minsi ishize abategetsi b'Ubushinwa bataye muri yombi abanyamategeko n'abaharanira impinduka 169. Bamwe bafashwe ababa batabizi, abandi bafungiwe ahantu hatazwi. Bose bamaze kubahata ibibazo barabarekuye. Abafashwe barimo abavoka bakorera ibigo bikomeye by'abanyamategeko. Batandatu nabo mu kigo cyitwa Fengrui cyo mu murwa mukuru w'Ubushinwa Beijing, cyunganira mu mategeko abantu b'ibyamamare baharanira uburenganzira bwa muntu nk'intiti Ilham Tohti wo mu bwoko bw'aba Uyghur ubu uri muri gereza. Umukwabu wo guta muri yombi abanyamategeko watangiye ku itariki ya 9 y'ukwezi kwa 7 ubwo Wang Yu umwe mu bavoka b'ikigo Fengrui yazimiraga. Yabuze amaze kwandikira bamwe mu nshuti ze ubutumwa bugufi bwa telefone zigendanwa SMS ko internet n'amashanyarazi bamaze kubica iwe birahagarara, kandi ko abantu barimo bicurugirwe kugira ngo binjire iwe ku ngufu. Wang Yu aburanira abantu benshi bazira guharanira uburenganzira bwa muntu cyangwa ubwisanzure bw'idini, barimo abayoboke ba Falun Gong, itorero ritemewe n'amategeko mu Bushinwa. Zhu Jifeng, umuyobozi w'ikigo cy'abavoka Fengrui, nawe yatawe muri yombi. Azira kuburanira mu nkiko Zhang Miao, umunyamakuru w'Umushinwa wakurikiraga imyigaragambyo ya demokrasi yo muri Hong Kong. Mubo umucamanza atigeze yumva bamaze gutabwa muri yombi harimo avoka uzwi cyane Li Heping, wunganira mu nkiko undi mugenzi we w'impumyi akaba n'umwe mu baharanira uburenganzira bwa muntu Chen Guangcheng. Li Heping ahagararira mu nkiko kandi abantu benshi leta yirukana mu byabo ku ngufu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ihangayikishijwe cyane bikomeye nuko inzego z'umutekano z'Ubushinwa zishobora kwitwikira itegeko rishya rizigenga maze zigahonyora uburenganzira bwa muntu kubera ububasha bukabije ryazihaye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika irasaba ikomeje Ubushinwa kubahiriza uburenganzira bw'abenegihugu bose iyo bava bakagera no gufungura abantu bose baherutse gutabwa muri yombi bazira gusa ko baharanira kurengera uburenganzira bw'abaturage b'Ubushinwa.
Iryo ryari ijambo ry'intangamarara ry'abashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nshuti mwese mwakurikiranye ibiganiro byacu mukanya turasozera ibiganiro twari twateguriye kuri isaha nyamara imbere yaho reka mugenzi wacu Aloyce Bigirimana atwibutse ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru yadushikirije. Aloyce.
Perezida Obama yarangije urugendo rwiwe muri Afrika kuri wa kabiri ariko imbere yaho yaravuniye akagohe abanyafrika ko naho Afrika iriko iratera imbere hakiri agahaze mu bya demokarasi idakumira. Mu bijyanye n'imigambi Leta Zunze Ubumwe za Amerika igiye gufashisha Afrika, Perezida Obama amenyesha ko agiye gufasha Afrika mu bijyanye no guteza imbere urudandazwa, kongereza umuyagankuba no gushyigikira abafise imigambi yo gushinga amashyirahamwe. Sekretari wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry yamenyesheje kuri wa kabiri ko mu gihe abashinga amateka ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bato kwemeza ya masezerano yasinywe hagati ya Iran n'ibihugu rutura bizotuma Iran kibandanya kwigira ivyo cigombe. John Kerry yasavye abo bo mu mugambwe abo bashinga amateka umugambwe wa Republican biziziye inama shinga amateka ko bo yemeza ati nakajyo keza turonse ko kugenzura ibikorwa bya Irani kubijanye no gukora ibigwanisho ruhonyanganda. Igisirikare cha Turukiya kimenyesha ko chatanguye kugaba ibindi bitero bishasha by'indege kuba Robert baba Kurde kuri wa kabiri. Perezida Recep Tayyip Erdogan wa Turkiya yavuze ko inteko ziwe sitagiye gusubira inyuma mu ntambara kugwanya iterabwoba. Abashikiriza manza ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagirije umunywanyi wa Leta ya Islamike ari ku butaka bwa Amerika ko yagombye kuzika mu kuzimu ibombe ku nkengera z'ikiyaga muri Leta ya Florida kugira acakoresha telekomande mu kuyituritsa. Departement y'ubucamanza ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamenyesheje ko uwo muntu azwi ku izina rya Harlem Suarez yagirijwe icyo cyaha kuri wa kabiri ko yagombye gukoresha ibigwanisho byica abantu benshi. Abashinzwe amategeko mu Burusiya bafashe ingingo yo guhagarika gukorera ku butaka bw'Uburusiya ishyirahamwe ridaharanira inyungu za politiki z'abanyamerika. Iryo shyirahamwe rizwi ku izina rya National Endowment for Democracy risanzwe rihabwa uburyo bwo gukora n'inama nshinga amateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryabaye ishyirahamwe rya mbere ryirukanywe mu Burusiya inyuma yaho hahindukiye amategeko mu by'ubucamanza muri icyo gihugu. Mu byo byagirizwa ngo nuko ryakoresheje ayandi mashyirahamwe y'abikorera utwabo yo mu Burusiya n'amashyirahamwe adakora iby'ubudandaji mu kwanka ibyavuye mu matora yabaye muri icyo gihugu.
Njuti mwese mukunda radijwi ya Amerika, ibiganiro vya kuri isaha twari twabateguye bigarukiye ngaha. Mwakoze kudutega amatwi. Mukanya ibiganiro vyacu birabandanye. Thank you.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.